Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni ku munsi wa gatatu tuganira mu kiganiro muri isanga kubijanye n'amagara y'abantu cyangwa ubuzima bwa misi yose muri rusange. Mu Burundi ishyirahamwe rikurikiranira hafi rudandazwa Njabuka Mbibe rwa kiremwa muntu ruvuga ko ubwo rudandazwa rutera rwiyongera bitewe n'imvo zitandukanye. Mbega hoko gwiki na cyane cyane aho abana n'abigeme babandanya kudandazwa mu mahanga. Nibyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Ikaze neza mwese muterere ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi turihweza ku kibazo cy'urudandazwa rwa kiremwa muntu. Mu Burundi ishyirahamwe rikurikiranira hafi urudandazwa rwa kiremwa muntu Njabuka Mbibe ONLCT rivuga ko urwo rudandazwa rutera rwiyongera cyane kuva mu ntango z'uyu mwaka wa 2024. Ivyo bikavugwa ko biri uko bitewe n'ubuzima bugoye cyane muri iki gihe abantu barimwo. Mbega hoko gwiki kugira na cyane cyane abana bakiri bato hamwe n'abigeme basanzwe bazwi ko badandazwa cyane bakingigwe ayo mabi. Nivyo tugiye kuganira rero na ONLCT mu Burundi. Reka rero tutarinze kurandira twakire umutumire wacu ni Prime Mbarubukeye yobora iryo shirahamwe ONLCT mu Burundi. Mushinga na Prime turabashimiye kandi turabahaye ikaze mu kiganiro muri isangano ku ijwi rya Amerika.
Ego cyane, murakoze cyane kuduha ikaze ku ijwi rya Amerika. Bwa mbere turashimiye Imana kugira byose iyo yaduhaye Satani kugira ngo dushobore gukomeza tuvugira abadashobora kuvugira kuri cyane cyane abakunze guhura n'ibibazo by'urudandazwa rwa kiremwa muntu mu Burundi. Ariko kandi nkaba nitwa Maitre Prime Mbarubukeye, nkaba turukindira y'amategeko ishyirahamwe bita Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale ONLCT ou être frère. Ishyirahamwe rero rijeje kurwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bw'umukinigiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi. Murakoze cyane
Maitre Prime kwakira buno butumire. Abantu benshi baribaza byinshi kuri uru rudandazwa, reka kumbure duhere aho nyene abantu bamenye uru rudandazwa rwa kiremwa muntu rukogwa gute mu bisanzwe. Iyo twumvise ugo rudandazwa, mbega ni isoko abantu baja ko, biba byagenze gute muri rusange?
Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo cyiza cyane. Ubwa mbere twagomba tugira bari kubaratumviriza yuko niho havuye n'irizina ryacu, twavuze ko harimo igitwa criminalité transnationale cyavuye mu masezerano mpuzamakungu yasinyiwe i Palerme ni mu Butaliyano mu mwaka w'2000, aho amakungu yose yagiye hamwe kubera icyo kibazo nyine cy'urudandazwa rwa kiremwa muntu cyari cyatangiye kwibonekeza mu isi. Hambere y'amakungu araje hamwe aravuga ati ibyo bintu biragashira, reka mbere dushyireho amategeko azobajejwe kubihana no kubihasha no kubigwanya. Rero ayo mategeko araje aho bise Convention de Palerme Difference contre la criminalité transnationale organisée. Nuko rero niho byavuye, nshatse guhera ngaho kugira abari kubacumbiza babitahure iyo byaje bizananye. Hanyuma rero mu Burundi mu mwaka w'2020, ayo masezerano mpuzamakungu yasinyiwe Palerme mu mwaka w'2020, Palerme mu Butaliyano, yavuye yaremezwa n'igihugu cy'u Burundi mu nyuma. Hanyuma mbere haravuka ko n'itegeko rikomoka ku masezerano mpuzamakungu ryatebuka igihugu mu mwaka w'2014, ari nabyo turiko turisunga mu kurwanya, rikaba ari nk'igikoresho kidasanzwe kidufasha kugwanya aya mabi y'urudandazwa rw'abantu n'ubwo imikira bwo mu Kinyigiro mu Burundi iryo tegeko ryaravutse ririho ririkorera akora kandi tukaba tuboneyeho mbere n'akazi gushimira Leta y'u Burundi by'ukuri yashyizeho iryo tegeko kandi n'ubitaba ikomeza gushyiraho ibikenewe byose kugira ngo urudandazwa rw'abantu by'ukuri n'ubw'imikira bwo mu Kinyigiro mu Burundi biranduranwe n'imizi ivyo vyibonekeza cane cane mu gushyiraho kubandanya ishyiraho amategeko ahasha akongera agahana mwene urwo rudandazwa kandi ikaba yarashyizeho n'ibikenewe byose kugira ngo kuko ishyirahamwe ryacu ONST Weton Frere ryari ryarasabye Leta ko yoshyiraho ibikenewe byose kugira ngo abajya bigeme n'abakenyezi bahora bagenda guhishwa cyane cyane ibihugu by'Abarabu Leta ibacira umuhora mwiza w'amategeko kugira ngo baze bahore bagenda bisunzwe amategeko. Uno munsi rero turashimira Leta y'u Burundi nk'ishyirahamwe ONST Weton Frere kubona yarashyizeho ayo mategeko mbere Leta igasinyiranira amasezerano atari make n'ibihugu bitandukanye nka Arabie Saoudite, Qatar n'ibindi kugira ngo abazoba bakeneye kugenda gukorera akazi mu bihugu byo hanze baze bagende bakingiwe kandi bagende kubahirijwe n'amategeko reka mbere bashyitse n'iyo bakorera baze bakingirwe. Ariko rero naho ibintu byifashe uko mu raporo twasohoye mwaka uheze mu 2023 twarerekanye neza yuko urudandazwa rw'abantu n'ubu rubandanya rwibonekeza mu Burundi reka mbere no mu gice cya mbere no kuva tucyasomeye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2024 barakomeje kwibonekeza mu Burundi cyane cyane rugamije abakenyezi n'abigeme n'abana. Icyo gituma rero mu iyo raporo twasohoye umwaka uheze ariko ntitwayisohoye umwaka uheze niyo mwaka uheze mbwa twayisohoye muri uwo mwaka w'2024 aho twasanze umwaka uheze mu 2023 abana bashika canke barenga 385,000 barajanywe nk'inyagano mu bihugu cyane cyane bya Tanzania n'igihugu cya Repubulika Demokaratike ya Congo kandi bakaba bajanywe gukoresha ibikorwa biruhisha cyane cyanke gushurashuzwa gufatwa ku ngufu cyanke n'ibindi mabi nk'enayo muri ako kazire bakunze gukoreshwa hiyo benshi barakora ntibahembwa ntibasinzira ntibagoheka na gatoyi kandi yakoza nka kwezi kose kugeza ko asaba umushahara aho kumuha baca bamukubita ari nabo bica. Ivyo vyaribonekeje cane cane mu gihugu ca Tanzania n'ibindi bihugu rero tuza kuvuga bukebuke tugenda turaganira mu kiganiro.
Murakoze cyane rwose turaza kugaruka nk'uko bivuze kuri ibyo bikorwa bakoreshwa abo bantu baba bagurishijwe usubire bidusubiriremo kugira ngo ukumbure abantu babyumve hariho abahabwa amasezerano cyangwa icyo tukakwita amapromesi yuko ubuzima bugiye kumera neza ariko ugasanga biragoranye uratubyiye n'ibyo bitigiri twumva ari byinshi cyane by'abana badandazwa hanze y'igihugu mbere ko kumbure tuja mu bibazo nyezi na wavuze ku kijanye n'abajya bakobwa bajanwa mu bihugu by'Abarabu turumva yuko Leta y'u Burundi yabihagurukiye amasezerano atari make yarakozwe n'ivyo bihugu muvuze Arabie Saoudite n'ahandi mbega uretse abaja mu bihugu by'Abarabu twumva Leta iri kirakemura abandi bakoregwa urudandazwa rwa kiremwa muntu abana bobo bakiri bato bobo biba byagenze gute bo batwagwa bigenze gute canke kugira ngo bigende gute
murakoze cyane abana bakiri bato batwaga ubwa mbere babanje guhebeshwa amashuri cyane kuyaheba bonyine ku cyake bwabo bivanye ngira n'igihe usanga amashuri amwamwe usanga amikoro ari make cyane bacagabwa nko kwishyura ariko twasanze aho bagabwa mu byo bita bice muri kantine sikorere biriko birafasha cyane kugira ngo umurindi w'abana baheba amashuri ugabanuke ku mashuri kubera na muri iyo porogaramu mu mugambi abana baraheza bakabafungurira ku mashuri gutyo bigatuma baguma ku mashuri kubera usanga benshi bo mu miryango ikenye basanga rero iyo baturose izo mfungurwa baca baheba kwiga ku ishuri kubera inzara n'ibindi bibazo ariko kandi bamaze guheba amashuri baca benshi babayahebeshejwe bahenzwe n'abadandazwa kiremwa muntu ugasanga rero baciye batwagwa nk'uko twavuze nyine nka bya Tanzania na Congo byegereye Burundi bihanurwe n'u Burundi kandi kugira ngo barengane imbibe kenshi birashika ugasanga abaja gukanya imbibe usanga kenshi bamwe twita abamotari ugasanga bapakiye nk'abantu nka batanu batandatu ku moto imwe ugasanga rero barabaje gukanya imbibe kandi basigura ubibe simvuze yuko ariko bimeze ijana ku ijana mugabo makuru dufise mu ishyirahamwe ryacu ONST Weton Frere arawe imbibe zimwe zimwe usanga byoroshe kuzicapfa kubera ataruzi ruhuza rugabura igihugu cy'uno n'icyo gihugu ugasanga rero haca ibarabara risanzwe ugasanga canke babacisha mu kinywa bi hari ubugira bumwe bumwe mu kinywa babacishamwo niyo bishitse bakabacisha mu zindi nzira zisanzwe zizwi nko ku mipaka izwi gusanga ariyo nk'igihe bishitse nko mu motari kugira kunde kwa jabuka arashoboye gupfumbatisha ubujejwe ubwo rubibe simbuza ko ariko bimeze hose ariko hari bamwe bamwe usanga bishobora gushika ugasanga aramupfumbatije kuko matoza tumaze gukora twasanze mu motari ashobora gupfumbatisha uwo muntu umwe canke babiri batari ko barabyifatamwo neza ku rubibe ugasanga arashobora kumupfumbatisha hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi mirongo ibiri canke birenga ukumva ko abapakiye abana batari bake ico bikaheza bikamworohera ko arenga abarenganya imbibe bishika mu bihugu nka Tanzania na Congo ibintu nk'ivyo mugabo cyane bikunze kubonekeza umupaka u Burundi buhana n'igihugu cya Tanzania kuko niho dusanga imbibe zaho zoroshe kurengana kubera bamwe benshi bacisha mu kinywabi ariko kandi igihugu ari igituma atari benshi cyane bagenda muri Congo ni kubera hariho intuzenya ibintu byanti ibariyeri Imana yene yishyiriyeho hagati y'ubunini na Congo yitwa ikiyaga cya Tanganyika kigora kurengana umva cyo kimeno n'abajanwa muri Tanzania ho ntandi kiyaga kihari umva rero ibitigire ni byinshi ku bajanwa muri Tanzania byumba abajanwa muri guca cari demokratike ya Congo.
Turumvise abakuze abakobwa abo bana bakiri bato kumbure bashobora gutambuka bavuga mu gato turumva ko kandi hariho n'inzoya zibwa mu bitaro inzoya zibwa mu makartie ugasanga zabuze nazo nyine kumburaza kutubwira ariko reka tubaze ikibazo cerekeye igituma mubona kiriko kiratuma ibitigiri by'urudandazwa rw'abantu kwiyongera nkuko mubibona mwebwe mwishira hamwe ryanyu nkuko biri muri raporo yanyu y'ibihumbi 2030 no kuva mu ntango z'uyu mwaka nkuko tuvyumva.
Ego cyane ni raporo y'umwaka w'2023 cyo mu 2030 ariko niye mu mwaka w'2023 kuva mwaka uheze rero kiriko kiratuma cyeshwe urudandazwa rw'abantu kugira cyane cyane rw'abigeme rw'abana n'abakinyezi n'impozishika nkazi n'impozita rinke imbo ya mbere bwa mbere n'ubukene mutari buke donc novuga nti ugarije imiryango itari mike muri iki gihugu cacu ivanye n'ingene igihugu kigeze kandi ikindi kibikiri ko kirabituma novuga nti ni kuba atabuzi byinshi buri kuburatangwa muri iki gihugu cacu murabona ubunyi haheza abanyeshuri benshi nk'akarero n'ubusafuri zereka abanyeshuri ariko ugasanga uko baheza ari benshi baroca baroswa akazi ivanye ku mbuzi zitandukanye kuko leta y'u Burundi ntishobora kuha akazi abanyeshuri bose baje amashuri ntabyo bashobora rero nicyo gituma rero kubera bacabona irabigerageza mugabo navuga nti abiga basohoka baheza amashuri ni benshi gusumba ibibanza by'akazi biba bihari mu gihugu kandi ibyo bica byumvikana ikindi nacyo kiriho kirabituma ni uko ibyerekeye gutangwa cyangwa kuroswa impapuro z'inzira usanga kenshi birimo intambamizi itari nke cyane cyane washaka ababijejwe baragerageza gutunganiriza ababitura kandi turabibona kandi turabishima mu ishyirahamwe ryacu ONLC we tonfrere cyangwa izo harasigira ariko hari aho bishika ugasanga benshi bazifuza ntibashobora kuroswa nk'akarero ntibafite uburyo bwo kubwira ngo bashobore gusaba ibyo bita amaudiance cyangwa imibonano ku buhinga bugurukana bumenyi bita kuri interineti kuko urumva ubonye kuri umuntu asaba impapuro z'inzira imibonano ayisaba ahanini aciye ubuhinga bugurukana bumenyi bita interineti urumva rero bivanye n'uko abarundi benshi uwo muhora wa interineti basanzwe batawufise cyangwa batawukoresha bivanye n'ingene usanga benshi bataratera imbere cyane usanga kenshi imihora ya interineti ikoreshwa mu bisagara ariko abava ruguru asanga ntibashobora kuyikoresha kuko n'ibyo bazi nta n'ibyo bize bityo rero ugasanga rero birabagoye gusubiza izo nkaratasi kandi bimaze kubagora rero kuzisaba benshi baca bahitamo kuca babikora uko babyumva baca bapfa kugenda mu bihugu byo hanze atampapuro bafite wasanga rero basanze bagiye ata nkaratasi bafite z'inzira baciye bishika bagafatwa bagafatirwa bariko baragenda mu nzira bakigendayo cyangwa bagafatwa bashyitse hariya mu bihugu baba bagiyemo barumvise nk'ibereka gushyika mu gihugu cya Afurika y'Epfo cyangwa mu gihugu nka Zambia Tanzania Kenya cyangwa n'ahandi n'ibindi bihugu byo muri aka karere aho usanga benshi abarundi benshi bashyitseyo bivanye n'uko basanze abajeje ibyo bihugu batanga inzira abarundi bagiye bafite irumvikana ko bacafatwa n'amategeko y'ibyo bihugu byarigeze kubonekeza mu minsi iheze kambere byashika benshi bakanafungwa benshi cyane n'ubuvuzi amakuru twafunzwe benshi muri ibyo bihugu ikambere biranashika benshi no kwicwa bakicwa barumvise ibyabaye muri Afurika y'Epfo kuko ari abarundi benshi bashika barenga cumi ariko bakwicirwa muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo ubu zitandukanye ariko niyo irimo
murakoze cyane reka kumbure duhindukire ku mirongo ya telefone tuganire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mbere yuko tubandanye ibindi bibazo. Turafise ku murongo kuri Imana naba ntihenze kuri Imana amahoro neza
amahoro cyane
murahura komeye
ndaho ndashima
ikibazo cyangwa icyumviro
mbo jewe nyamirambe kamwe ndamutse mutumire amahoro neza mutamo kuri Imana amahoro mbo ni nkorera Imana si kuri Imana ni nkorera Imana
nkorera Imana
nkorera Imana ego mbo jewe icyumvira cyangwa gushikiriza bwa mbere jewe uwo mutumire nduhukije ijana ku ijana ati kubera iki no kuvuga avuze yuko ari urudandazwa rw'abantu eske ikibazo kica kiza yo duha akarorero cyangwa yo duha ibitigiri by'abantu atwari ko badandajwe n'ikibazo cya mbere ama gikurikira nacyo ni uko jewe icyo mbona atari kesho rudandaza ahubwo ni kesho ubukene buri mu gihugu hama abantu bakagenda hehe bagenda burondere ubuzi bagenda burondere ubuzima burya ko ukicwa n'ubukene utuma wicwa n'ibindi bintu muhurira mu nzira amasarago uhurira mu nzira hako kushwa n'ubukene nk'akarorero nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu yarasemereye aravuga ijambo yuko atamuntu yokwiga yitira akazi kuri leta icyo ni ikintu cya mbere cyadekuraje abanyeshuri ko bariga bamwe baranaheba kubera iryo jambo umukuru w'igihugu yavuze ni ukuvuga rero n'umaze guheza ishuri cyakaba yarahejeje akumva iryo jambo yuko atakazi yiteze kuruka muri leta iki cya mbere akora ni iki ni ukugenda ahantu yumva hari akazi yumva ashobora gukora ntiyita ku ngorane ashobora guhurira mu nzira cyangwa ashobora guhurira iyo agiye oya we yita ko yuko agiye kurondera ubuzima kigira kabiri nacyo ibyabaye muri Afurika y'Epfo cyenda se abagenzi bari batari bake si kenshi yuko batari bafite ibyangombwa ahubwo n'amakosa bamwe n'abandi bagiye barakora mu Barundi ugasanga umugenzi wakoze ikosa hama nawe umugenzi ashe kwa sekta mugatewe wari kode mugakavuga ati ni groupe y'abantu bava mu Burundi bakoze amakosa si kese yuko ari rudandaza oya hawa namba tutahura n'ikintu gikurikira twese n'ubu nagenero nk'umuntu avuga ati tugende hariya kabisa n'ogenda kubera ubukene nagende mu ntibworoshe ariko kubera ubukene ntakundi ukuntu ari bugire aragirane aragenda uwo muntu wogewe ngo mutumire wacu mukuru ntiduhuje ntiduhuje n'ubukene si kesho yo kudanga si kesho kubadandaza ko uyu muntu agiye kurondera ubuzima niwo kiba ngiye kumudandaza ikaba na turafite abagenzi bari muri za Omani zahe za Amerika za Afurika y'Epfo nta ngorane batubwira zibashikira ngo ni byo kubadandaza oya natubwire rero umuco atubwire ukuri mugapana akesho yo kuvuga umuntu kudandaza abantu
ego nkorera Imana guma ku murongo gato ico ndakubaza mbere yuko kumbure mushinga nta maître prima kwishura none kuri wewe ubona yuko urudandazwa gwakirama umuntu rutabaho niko bibona
urudandaza urudandazwa mu gihe no bivuga ni mu gihe haba hari ifate nk'aba abana bato bato abana bato bato ba minere abantu bashobora kubyumva kuko ushobora kuba kugenda ahantu atazi ibyo agiyemo umugabo umuntu ari adulte ugasanga afite umuryango afite tudo bizwita ushobora kujya kumudandaza gute
ariko usomye iki kibazo ukakijamwo mu mizi ku isi yose iki kibazo ni ikibazo kizwi cyane yuko abantu baradandazwa mu buryo baba bagiye kurondera ubuzima bagasanga baguye mu bindi ariko reka ndeke maître araza kubisigura cyane mbere yaho ariko ndafise akandi kabazo nkorera Imana wavuze uti ugwaruka mu Burundi mwaracitse intege kubera ijambo mukuru w'igihugu yavuze rijanye nuko muri leta atakazi kariyo birazwi neza yuko leta ego irafise abakozi n'amashinga amateka nk'ingo z'amateka mu biro by'umukuru w'igihugu ubuzi buruzuye kugira ngo leta ikore neza ariko ugwaruka gwose ruva mu za kaminuza zose z'u Burundi ruzera yuko ari leta honyene bashobora kuronka ubuzi bubabeshaho
njira cyumva leta se duhubuzi twese ngo dushikirije ndabyumva kuko abanyeshuri biga ni benshi firimaje ndabyumva muka umurongo zakabuka ijambo nkarya vrema nukuri benshi barabaye kuraje vrema naga atashaguhenga ama vrema nyine habaye defuraje kuntu mugusa
nuko bari wifuza akazi ko muri leta gankorera imana
sa
nuko wifuza akazi ko muri leta
abwo je isana akanyangeze kana ko nifuza kuko n'umushara bahembwa n'imica n'ikize wanashimira tubari kwa radio wanje
eh ego bisigura yuko ubuzi buri henshi hari ama societe hari ama shira hamwe hari ibintu ari handi henshi cyane uretse leta abantu bashaka gukura ubuzi
ndabyumva muga nka bijya umwana yiga abifite umuco mutoya yiga kuva nko mu gatafira ho mu 9 amaze kumva bijya ntarenga mu 10 agerageje ntarenga mu 13 kuko yamaze kumva yuko nahaze amashoti kandi n'amato yajyana
oya ibyo sivyo
ariko ndakwigisha feri
oya ariko sivyo nkorera imana umwana ariko arakumva ubu ntiyo cika intege kuko ubuzi ntiyo cava mu ishure ngo nokubera ngo leta yavuze ngo nta buzi buriyo kuko arafise izindi avenue arafise izindi nzira ashora gucamwo ngira ngo nawe wewe nyene ushora kumuhanuka uvuga ati ntukave mu ishure ntugacika intege hari he ubuzi bwinshi n'inzira nyinshi uwo muhanura kugira ngo ashobore kugumana iryo shaka ryo kuja mu ishure no kwiteza imbere si leta yonyene
none mumenyesha makuru aenda kubaje gatoya mbabarire gatoya
yego
ikintu cy'ambere umuntu yiga kugira girene
akore
sawa aho kazi rero no kuvuga leta tubwira ati twige ama none gushitugira yuko naho uri kuri gikataki atakazi tuzoguha ndabiza vubihira hehe
ndeka kumbure duhakanya umutumire wacu nitworangiza ariko umutumire wacu akwishure kubibazo byawe kuko numvise ko nibyo koko kubijanye n'urudandazwa kiremwa muntu ntimwabyumvise ko cyo kimwe maître prime kuvyo nkorera imana yashikirije mutumvikanye ko we uko abibona wo bivuga kwiki urakoze cyane nkorera imana
ubwa mbere ndashimira je nkorera imana kuzingura byiwe yatanze kuko uburenganzira bwiwe bwuko tutubibona kumwe kandi nibisanzwe cyane kuko umva hariho umuco akeneye kuzwa ubwa mbere umuco wa mbere nuko ntabwo arije natumye inama mpuzamakungu yabereye Palerme mu Butaliyano mwaka w'2000 yatsaye ico bita convention de Palerme kugira ngo isi yose iyamirize ishireho n'amategeko azubaje guhana no guhasha aya mabi atari n'urudandazwa wa kiremwa muntu icyo ni cambere ica kabiri acagenda asome itegeko rijenye kugwanya urudandazwa w'abantu mu Burundi yatewe igihumu na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mwaka w'2014 agenda asome muri iryo tegeko ingingo ya 10 iratumura neza izo ari byo bifatirwa kugira ngo umuntu avuge yuko habaye urudandazwa rw'abantu ndamuhe nk'akaroro kamwe nuko naho yo nk'umunkorera imana wenyine yo fatwa ari kararesha operation bombureshe yombugo ari karajyosha nk'umwana canke mwigeme canke umugore w'ahantu kugira ngo azwe mujane mu kanaka batabigira inama canke idaciye mu mategeko agafatwa gusa amukuye nk'umuntu ara ya Ngozi canke ya Cankuzo amutwari Bujumbura kugira ngo azoce amujana fate nko muri Zambia canke Tanzania muciye nko mu Mwonge aho yafatirwa hose nkorera imana kwiyonzira ariko aramujanamo aba yamaze afashwe n'inzego zibijejwe acyagirizwa ko yakoze urudandazwa rw'abantu ubwo nyine n'ahatse baramushyikana iyo amujanye rero nkorera imana yumve ko iri tegeko rihana kongera ridahasha izo urudandazwa rw'abantu ni itegeko rikaze cyane kandi twaba turiko turavugira ngaha nkorera imana twumve sabo onye bagiye mu bindi bihugu bagiye bice mu mategeko canke bagiye kwisumamwo bice mu nzira nziza canke bafite ibisabwa oya turazi yuko muri abo tugaho tuvugira sabo turabo tuvugira n'abagiye mu nzira z'ibinywabi badafite inkaratasi ibyangombwa hanyuma bashika mu nzira canke iyo bagiye bagahura n'ibibazo kandi bakaba bajyanwe mu izo nzira canke izo bihugu bice mu buryo twavuze by'uburyoshwa by'uruhendo since even who his own aya mategeko ahana aya mabi niko bisigura bazagenda asomerere ingingo ya gatatu y'aya mategeko mutamakungu yasinywe n'amakungu yose icarimwe Palerme ingingo ya gatatu yabisigura neza azacagenda asome ingingo ya kane y'itegeko ry'u Burundi rihana ariko ngira hasha urudandazwa rw'abantu mu Burundi niyo ngingo irabisigura neza nibaza kuniya yasoma azocanyurwa umuco nibaza kutanze murakoze
Reka twakirundi munyonyi w'ishu cya Amerika ku murongo wa telefone ni John Mugisha. John Mugisha mahoro neza ngaho muri Zambia. Ego turashima. Duzijwe tukumve neza. Ego kibazo cyane cyumviye.
Ego nagomba sekwiki ego cyumvise ko iki kibazo cy'ubagazo bw'abantu muri shyirahamwe. Kandi ngira nko mu Burundi nda nushima ariko nibaza ko mu Burundi amashyirahamwe yaba hari gukurikirana icyo kibazo birashoba kandi kirenga oba hagera nka cya gihe cy'iminsi mpuzamahanga agenewe iyo minsi akaba ari amashyirahamwe agira icyo avuze cyane agira icyo asusubije iyo minsi yoba yegereje nsanzwe ndi mu mahanga igihe kitari gito nsanzwe mushinga ntayo nagomba ndamusabe kubwo kumwe n'abarundi bagerageze icyo kibazo bagishyiremo ingugu kuko nka twebwe tuje mu mahanga igihe kitari gito icyo kibazo aho dutuye kiragira natwe ubukabura n'uko unabisigura abantu badandaje ikiyisilamu aho bakomeje rero cyari igihugu cyacu ubu nakabigenzi muri zambia hariho abantu umuntu ajya akava mu Burundi akabona yabwiwe ngo ajya mu biki ajyanye mu biwabi ntasafure na rumwe agacikira ahantu acikira aho hantu ni umugwi babafite ahandi bazotwaza gukora abantu bagakora imyaka n'ibindi nta duce akorera nta duce na kimwe akazobonwa gushyirwa mu ibarabara zambia amaze kwashikanira abantu bari mu ibarabara muri iyo nzira n'abantu biteye ubwoba kandi maze umuntu umwe yita asubye isori cye yegereye yavuye mu gihugu agashyika aha aho yari aje mu mabarabara aho yagiye mu makonteneri aho yacikijwe mu gihugu cy'ibiraro aho yashyikiye iminsi yamaze yegeje usanga iteye n'ubwoba nica n'ubagiye umushinga ntahe nacyo ndamubaza nti mbeko dushyiraniraho mu Burundi mwamufite mu karere mu bihugu n'ibihugu bitandukanye birimo abarundi cyangwa ibyari nk'uko bidandazwa abamukurikira bakegera aba bantu bakamenya ntibacyo yabo bantu baba bagiye kumwe hama bagakurikirana hama nimba yari ikibazo cy'ubudandazwa bagasubiza inyuma cyangwa abantu bagafatwa bakunze kudandazwa bagahana aho ni cyane cyane bidahita muhagarara ikindi nacyo barimo se muhagarara ko nubwo ikintu umwanya nyuma kuko nibavugana kuva ku bijyanye no kwiga ngo nta kazi karimo muri leta ebo umuntu akubaha umukuru w'igihugu uko yabivuze uko yabivugishije imvugo iranguruye y'ukuri mugana agomba mwihute uwo munywanya agaho kibazo cyo kwiga cyane icy'ibindi kwiga ku isi hose umuntu n'uburenganzira bwiwe kandi ibaze umuntu yize ntawe uwiga kuri komande ngo genda wige nzaguha akazi ni ukwiga ahubwo ushyiramo ukiga uvuga uti nanjye ndiko ndigira mwiza njye gushyira mu ngiro yawe byabye umusaruro ubwo ni ukwiga ko iyo sashi ikuzi yabigezemo gusa abandi babitahuye kuko ariko nimba uvuga ikintu bigashyika muri leta hakaboneka icyo kibanza cyane nta by'ibanze ntibajye batawakwima akagira ngo uko wibye kuko harimo abakaroga niyo sashi ntiwumvise ama ha byinshi nasa n'urenda gusa ndetse cyane abantu bagejeje ikibazo by'ibibazo nimba byoba batabona uko bagenda boraba abantu bamwe bamwe abantu si bamwe harimo abantu bafite ubuntu usanga na sitade muri iyo nzira muga ibihe birahaca turi bimenya icyo turi turasiba turaba abantu aho tugeze uno munsi niyo nicyo gituma nsaba ni ukurikirana bakajya muri ibi bihugu bumva birimo abarundi benshi habera
urakoze cyane rwose John Mugisha ibyumviro byawe byiza n'ibibazo reka kumbure twibutse umutumire harimo mu byo wavuze ibibazo bitatu mwavuze cyambere yuko ukeneye ko amashyirahamwe nk'aya atavuga iyo hari umunsi mpuzamakungu wahariwe igikorwa bakora bakimenyekanisha cyane agira icyo kivuze ko hama wavuze icya kabiri gufasha abantu baba bafashwe hanze muri urwo rudandazwa hama no n'ikijyanye no guhana maître prime duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bitatu
yego cyane murakoze cyane jewe nagomba nshimire cyane John Mugisha wo muri Zambia ingene adufashije guha umuco na nkorera Imana ariko arahakana ngo nta rudandazwa rw'abantu ruhari murumvise ko no muri Zambia John Mugisha avuze ko ruhari ahubwo ziteye ubwoba ariko aranazo dusaba yuko twoshikana muri ibyo bindi bihugu kugira turabe neza ingene bifashe. Rero yavuze ati ntibovuga turavuga gusa dusemere hari iyi minsi mikuru igihe cyo kurwanya urudanzo rwa kiremwamuntu gusa twokora n'ibindi bikorwa kugira tubimenyekanishe. Nagomba ndamwishyura namubwira ntidukora gusa mw'icyo gihe gusa cy'iminsi mikuru kubera ibyo biri mu kazi kacu ka minsi yose nk'ishyirahamwe ryacu ONRS Wet of Fred aho tugira amatohoza yimbitse kugira tumenye n'ibyo bibera nko muri icyo gihugu cya Zambia byose turabimenya kuko turafise abaduserukira mu ibyo bihugu byo n'ibyo bihugu nka byo turafise abaduserukira haba muri icyo gihugu cya Zambia turafise nk'ishyirahamwe abaduserukira ONRS Wet of Fred turafise abaduserukirayo nko mu gihugu cya Tanzania igihugu cya Kenya hose henshi turafise abaduserukira mu bihugu by'abarabu turafise abaduserukira bisigura rero ngo ntabwo dukurikirana icyo kibazo gusa kubera hageze umunsi mukuru wahariwe kurwanya urudandazo rw'abantu gusa ariko tubikurikirana umunsi ku munsi tubikurikiranira hafi ari byo tumenya tukabivuga n'ibindi tumenya tukabibika nk'ibanga mu byose ntibica tubishyira ku mugaragaro kuko ari ibyo bita ibanga ry'akazi. Rero tugomba tumeshe John Mugisha wo muri Zambia yuko turi ku kivi none turi ku kivi n'ukuri kandi ko turakora ibidasanzwe kandi noneho ntituri ko turabikora twenyine gusa kuko turakorana n'ishyirahamwe bita OIM ijejwe ibinyine by'umwimukira isi yose kuko turakorana kandi n'uwo mugwi w'igihugu ujejwe kurwanya urudandazo rw'abantu mu Burundi bita Komisiyo Nasiyonali ijejwe kurwanya threat urudandazo rwa kiremwamuntu nyene turakorana n'amashyirahamwe nka za UNICEF n'abandi batandukanye twarashyizeho mbere n'urunani rudasanzwe ruhuriramwo amashyirahamwe yose arwanya ajejwe akorera kuri iki kibazo. Rero tuzi turahanahana amakuru kandi iyo bishyitse tukayamenya turayakorera mbere tukayashyikiriza na leta dufasha kugira ngo abajejwe ubutungane bishyitse bakamenya abari kubarakora urudandazo rw'abantu ubundi bagafata bakugurura amadosiye yabo guhera kwa opeji gushyika no kwa prokirere no gushyira ku mucamanza kandi duhora tubona iyo bigaragaye yuko ari uwakoze urudandazo rw'abantu mu Burundi agafatwa akamenyekana agafatwa tumushengeje cyangwa tumuvuze ubutungane buca bufatishwa ibibazo mu minwe kandi bigaheza bikagenda neza kandi turabishimira leta ingene turiko turakorana reka mbere n'abo bose turi kumwe turiko turakorana iki kibazo n'abandi bashyirahamwe yambutsa amafungu canke yo ngaha mu Burundi turiko dukorana neza ku iki kibazo ahumure rero itwicaye ntabwo dukora ku iyo minsi mikuru gusa dukora minsi yose. Rero dufasha gute abashikiwe n'ayo mabi iyo bishyitse tukabamenya tureza tukabivugana kuko igihugu cy'u Burundi kirafite abagiserukira ibyo bihugu bashyikiwe n'ubwo urudandazo rw'abantu byabayemwo tureza tukababwira ariko cyane cyane tubanza gukora n'inzego za hano tukazibamenyesha kuba ko hariho n'umugwi ubijejwe w'igihugu ushyizweho na leta uwo mugwi tureza tugakorana tukababwira tukabaha ayo makuru tukayamenya kandi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OIM turabibabwira UNICEF hanyuma tugafashanya n'abandi bakora muri icyo gisata kugira ngo dufate ingingo z'ingene abashyikiwe nayo mabi bibaye ngombwa butahukanwa mu Burundi atakinze dusabwa kandi mu buryo bubangutse kugira ngo babandanye bakingiwe. Ibaza ko nicyo ndacishuye akabazo kagira gatatu sinakumvise neza
ku bijanye no guhana ati mbega guhana
icyo kibazo ako kabazo nakishe namaze kukishura kubera igihe cyose hamenyekanye umuntu adandaza kimwe muntu iyo tumuvuze tukamutunga urutoke arafatwa tatrona ko ahandwa gusa intamba mwizo ntizibuze kama mwe ntizibuze kuko hari igihe usanga abakuru ngo rudandaza ko abantu navyo ntitwereka kubivuga usanga kenshi bakoresha amafaranga menshi kubera barayaronka ebe bamaze kuyaronka asanga birashitse hari igihe batanze bishe bagatanga nk'igiturire kuca nkuriya ugasanga rero aramurekuye naho yaba yafashe ugasanga aramurekuye mugabo ibintu vyama vyabaye ni ibintu bibagake mugabo birashobora gushika ariko turashimira inzego z'ubutungane ingene ziriko zirabyifatamwo muri iki gihe kubera nk'abacamanza nka bose baramaze kwigishwa itegeko rije cyo kurwanya urudandazo rw'abantu mu Burundi kumva urebe bakora ibintu bazi kandi bijanye n'iki kibazo barigishijwe bararibwiwe itegeko ubu bararizi nuko rero hageze ko bahana ubu nta kindi kibazo kibonekana kubera basanzwe babizi ingene babikora. Rero muri icyo gihe nk'ishami ONU turashima ubufatanye bumaze kuvuka mu Burundi butuma ayo mabi abaye acahanwa byihuse ni nacyo gituma mwumvise by'ukuri turashimira mbere leta kubera kongera tuyikeza kubera iheruka Burundi iheruka kuronka bavuga nti amanota meza mu byerekeye kurwanya iki kibazo tudanazwa abantu n'ubwimukira bw'umukinikira mu Burundi kuko ubundi nkuko bifite amabikorwa ku mwaka ku mwaka paratema ya leta zunze ubumwe za Amerika yama ikarasa igira urutonde ibihugu byo kwisi yo nyine babyifashe mu neza canke nabi ubukwanyira urudanzo rw'abantu rero uburundi hi gucacu cyagumanye ikibanza cyo gifite mwaka neza bisigura yuko muri chapoze neza ituma kidatakaza amanota muri ico kibazo kandi tukaba tusubira tubone yakafanya keza nk'ishema wone se wetonze ucere integere cyo burundi gukomereza ngaho nyene ahubwo mbere nk'umwaka uzafite turonke amanota cyo mu kibanza ca mbere yaba yarose class ni urundi bwa rose class madoni board nuko bwari bwabaye class mu mwaka heze ariko twifuza yuko tubananije dushira ingufu twese hamwe baje ico gisata twifuza kutoronka ikibanza ca mbere mu mwaka murakoze imana ibaheze gute
murakoze birumvikana kandi ni byiza ko hari icizere leta y'u Burundi irikirakora neza irikiratera intambwe kugira ngo bikemuke ariko kandi hano ku rubuga rwa Facebook bikora imana Desire avuze ati leta irakwiye gufatira ibihano bikabije ndakeka kubarya kuri bajya bafatwa ku kugurisha abana n'abakobwa ati mbona ari icaha gikomeye cyane ariko kandi Gigi Jumi akagaruka akavuga ati nyamba leta nyine ibifisemo uruhara naho bisigura ko kumbure hari inzego za leta rimwe na rimwe ziba zibifisemo uruhara mu misi yahera mu myaka yahera twarigeze kumva abategetsi bamwe bagirizwa kuba bafise uruhara mu rudandazwa rwa kiremwa muntu cyane cyane bajya bakobwa bagenda muri za Oman n'ahandi bega ONLCT yoyo irabitunga ku rutoki kugira ngo navyo nyene bitorege umuti abari muri leta abariko baratuma ibi bikogwa bikogwa nabo nyene murabatunga urutoki kugira ngo bikemuke
murakoze cyane ico ni kibazo abantu benshi bakunze kwibaza cyane gutubaza uhora gwa bari muri leta ico kibazo no vuga nti two kivuko ko nkatwirwe nk'abanyamategeko turafise ivyo tugendera ko bijanye n'amategeko kugira ngo tusige rutina kandi naka bisanzwe twisunze ingwe ya 18 y'igitabo cy'amategeko mpana byacu mu Burundi iyo mwingira tomara neza yuko umuntu wese yagize icyaha gatwe kiwe none rero uwo muntu yaba yabikoze naho bari muri leta cyangwa ari muri leta yabikoze agafatwa ntaza kwisigura ngo je nabikoze kera ndi muri leta oyaye icyaha ni icyaha ntikigire uri muri leta ntikigire uri mu idini kanaka cyangwa ubwoko kanaka cyangwa iki oya cyangwa umugambwe kanaka bafashwe mu cyaha usamba wenyine uzavuga ngo jenari naka cyane nari naka cyane nakora mu rwego runuru kandi si niba tukari urwego rwo muri leta ngo shyigikira ibyo bintu hamwe byoba ibaho kandi noneho twebwe iyo bimenyekanye tukora ngo leta ibise mu ruhara cyane ngo n'inzego za leta zibise mu ruhara kuko leta yumvise ibyo irikira akora byiza kandi dushimira mu ishyirahamwe ryacu ONS Wet on Fred iyoba irikira akora byiza nk'uko hanyuma guca ihindukira ize gukora ibindi nk'ivyo onye kibaza yuko atari uko biba bimeze
kumbure si leta n'abantu muri leta Erika tubandanye ku murongo wa telefone kuri Facebook umunywanyi wacu Edouard Buregeya nawe nyene yarafise icyo aterera kijanye n'inyisho kumbure ryo fatwa Edouard amahoro neza. Allo Edouard. Ego udutijwe Edouard tukumve neza numva harimo majwi muri telefone yawe ariko duga ku ijambo.
Murafukana na Edouard Buregeya. Ndi mu Rwanda nda mu karere ka Nyagatare hanyuma icyo kibazo ku rudandazwa rw'abantu ibicuruzwa by'abantu usanzwe ngewe mu buzima bwanjye ndi umurezi umwarimu ariko icyo kibazo kirahari matamure mu Burundi gusa n'ahandi kirahari ariko iyo tureka tuvuge ku kintu gishobora gukorwa cyangwa se kuri mesaje umuntu yakoresha kugira ngo ibicuruzwa by'abantu bigabanuke cyangwa se binacike burundu rero ikintu cya mbere mbona igitekerezo cyanjye cya mbere mbona urubyiruko rukwiye gushakirwa imirimo yo gukora urubyiruko nanone ngira shingiro ngo tuzigane tujya kwiga tubone akazi muri leta tubone imirimo myiza oya ahubwo nayo imirimo mito iciriritse ishobora gutuma baba bafitiye bafite ikintu bakora ibyo bayishakiwe ndetse bakanayifashwamo bagakirirwaho ibigo by'imari biciriritse bagakirirwaho uburyo bwose bwo kubona inguzanyo mu rubyiruko bakaburyo rwakiteza imbere ndumva byavamo igisubizo cyo kurwanya ibicuruzwa ryabo kuko bagenda bajya hanze bagamije gushaka akazi bagamije gushaka amafaranga bagamije gushaka imibereho ubwo rero bashyiriho ibigo by'imari biciriritse kuburyo kagabo n'ubwo bwoshye niko kubona inguzanyo ndetse bakanishyura ku buryo bwoshye icyo ni cyazagabanya demand trafficking cya kabiri umuntu wese ufatiye muri iryo kosa agafatwa ajyanye cyangwa se agafatirwa muri iryo kosa ryo gucuruza urubyiruko gucuruza abantu uwo muntu akwiye gufatirwa igihano kimeze nk'icy'uwishe umuntu
uti ico kibazo cyo cyanyuma ubajije uti abantu baba bagiye muri ivyo bindi bihugu bakamenyekana yuko bagurishijwe bari muri ivyo bihugu ico gihugu cokora iki nibyo bazi Edward, ibibazo ni byinshi cyane mutumire bihava bigorana gato. Reka namaze kwandika ibitari bike mu byo wamubajije. Kumbure abandi baraza kubaza. Urakoze cyane Edouard, cyo nacanditse. Maître Prime, ndumva ku cyo yahereye ko Edouard kijanye kumbure n'ico nkorera Imana yari yavuze, yavuga ubuzi kubakiri bato ni kimwe mu nyishu yofasha kugira ngo nihabe ugurudandazwa abana baronse ubuzi, abajene baronse ubuzi, biragabanya abo baje hanze bagenda kuburondera hanze kumbure bakagwa murantunga muri ivyo bibazo. Icyo onye nico kumuri twohera ko hama icyo guhana cyo wamaze kukivuga ko hama tugire cha kabiri cerekeye umutekano mu gihugu navyo nyene byo bari kimwe mu biko biratuma abantu bagenda.
Murakoze cyane. Ibwa mbere icyo no mwishura Edouard ukene tsasiri mu Rwanda bibaza bajije nuko ubwa mbere hagwijwe ubuzima mu gihugu nivyo jo fasha natwe kubira muri cyangwa byacu ONS Wetton Fred ko twagerageza gufasha kunganira leta mu kugwiza nyine guha ubuzi abene gihugu na cyane cyane biciye kugwiza amakoperative abene gihugu abateza imbere twarabikoze mu ntara zibiri twafashe nk'icitegererezo kuvuga mu ntara ya Rumonge n'intara ya Bubanza kandi ubu tuzobanaye no mu zindi ntara twarashizeho amakoperative twise ni hagaciro ajejwe kuteza imbere cyane cyane abakenyezi no kwaruka kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Icyo dukora nyamukuru kimwe muri byinshi, tubaha imitahe abishe bakadandaza abandi bakorora bakorora nk'ingurube, inkwavu n'ibindi byororwa bashobora korora cyane bakadandaza umurumonge, bakadandaza imikeke, amafi, imindagara n'ibindi. Eka mbere guco kandi tumaze gukora umugambi tuwutanguye, tubona neza yuko ubuzima bwabo bene gihugu bwahindutse cyane kubera nk'abo mu ntara ya Rumonge twabakuye ku nkengero y'ikiyaga cya Tanganyika, abo bari bamaze imyaka batekera indyo y'abarobyi kandi ari abakenyezi bataye ingo zabo bakagenda ku kiyaga cya Tanganyika kubayo, baca rero barakorerwa amabi nk'enayo yo gufatwa ku nguvu n'abarobyi bamwe bamwe atari bose. Usanga rero icyo kibazo kiriho kirateza n'umutekano muke bw'iyo nkengero y'ikiyaga cya Tanganyika. Dushobora rero dukora n'abajije intwaro muri iyo ntara, icyo kibazo bacara gifata mu minwe, abakenyezi icyo bashyira amakoperative, amakoperative yacu tubaha imitahe bariko baradandaza, baca rero barapfuye muri icyo kibazo cyo gutekera abarobyi ubunye bariko baradandaza benshi, abandi bariko barakora imigambi itandukanye bivanye n'uko nayo mikoro make twabahaye zama mikoro kredi i Faransa twarayarondeye turayabaha, hanyuma rero bituma ubuzima bwabo buhinduka kendare benshi. Byaciye bishyika abari batabona abagabo babo bacara batura ariko bakanye bishyira mu mategeko kubera bivanye n'uko babonye ko ubuzima bwabo butanguye kwisunura bivanye n'uko tubezemo ayo makoperative. Rero turasaba mu ishyirahamwe ONS we tumfurere yuko na leta yakomeza ntuzenya umugambi cyane tubona neza yuko ezeho banki y'ugwaruka ijije kubaha madeni kugira ngo bashobore kwiteza imbere bari mu mashyirahamwe nke banki y'abakenyezi kugira bashobore namwe kwiteza imbere. Ariko ntiyohereza ngaho gusa, turabona hari abantu benshi bahezaga bafite amafaranga menshi kandi iki gihugu leta y'u Burundi yabahimiriza kugira ngo ababishoboye bashire imitahe yabo bafite amafaranga menshi babisebeshe mu mazu bubake amahinguriro atandukanye, kuko burya igihugu gisa amahinguriro iha akazi ugaruka bwinshi n'abantu benshi mu mwanya muto kandi mu mwanya umwe, ugasanga rero bagiye kuyashyira mu byerekeye amahinguriro byofasha cyane gusumba kuyarunda mu mazu tekmo ikwirunda mu mabanki atacuri karakora. Ugasanga rero hari aba benshi bashomereye kandi atabuzi baronka kube, kandi hari abandi bagoshora kubibafashamo bashizeho iyo migambi uvuga nti bagashiraho ibigo cyangwa amakampani kugira ngo bashobore gukora ibice nk'ibiriya bice fate nko mu byo guhingura ubuco byo twatanga akazi kuri benshi. Icya kabiri ni kutekeye sinzi ko musubira mu kibazo kigira kabiri cyangwa gatatu
cy'umutekano, yavuze mbega umutekano wo gifisi isano nuko kunda abantu bagenda mbega ya
umutekano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umutekano wo mu Burundi urapfiye ni mwinshi cyane, ahubwo uramura narenze twebwe vrema nta kibazo cy'umutekano dufite mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Igihugu cyose ni nyabagendwa, ariko nibaze ko umutekano ngira ashatse kuvuga Edouard kugira ngo jene wite umutekano wo mu nda, kujya iyo umuntu ahungabanye umutekano uvuga nti inzara inicyo shatse kuvuga inzara burya eme iteye mu bantu, abantu nyine baca bahunga nyine bakimuka bagenda kurondera icyo birenza mu bindi bihugu niko bimeze. Kandi rero tuvuga duti akanyoni katagurutse ni kamenye yo bweze ubwo akaza kuburondera iyo bweze bisunzwe amategeko kandi bakagenda basize ibaranga arizo za ngombwa. Rero sino wita umutekano nka kujya tuvuga ngo inkozi iravuga cyane oya mu Burundi umutekano ni mwiza cyane urahari nta ngorane zema ihari umutekano. Umutekano wa kuko mu nda bibamwe bamwe cyora gushika bakaba bakenye cyangwa basinzara aca bahitamo rero kugenda kurondera hasumba handi mu bihugu byo hanze bigo cyane.
Igikurikira yashimitse ko cyane ku bijyanye n'ubutungane kumbure ingene bufasha abo bantu baba bakorewe amabi bagakomereka bakagwara, mbega ku rwego rwa ONLCT cyangwa ku rwego rw'amategeko mpuzamakungu y'umuntu yakorewe ayo mabi agashobora gukira ntiyicwe ariko akaba yakorewe amabi akomeye cyane, mbega yo kwitura hehe, mbega mwebwe mumufasha gute?
Urakoze cyane nyakubahwa. Ubwa mbere hoho nuko ashikiwe n'ayo mabi akayekurirwa nga nkuko muvuze ni kuvuga yafashwe nko ku nguvu agakora indwara zidakira akamubwira basida cyangwa akagwara ibintu nk'ibyo, aho ashobora kwitura nuko ubwa mbere ashobora kwitura yabikorewe ari mu gihugu cyo hanze aca yitura ubuserukizi bw'icyo gihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu. Ibihugu bike bakunda kujyamwo abarundi n'abarundi kandi benshi Burundi budafiteyo ubuserukizi bwabo muri icyo gihugu, rero aca yitura ubwo buserukizi amaze kubwitura aca ubwo buserukizi rero nibwo buca bumenya ifashanyo bashora kumuha yari iyo bivanye n'ikibazo aba yagize hanyuma rero wabikoze amenyekanye ubwo buserukizi nyine burabimenyesha leta y'u Burundi bice mushikanganji bwogufasha muri n'andi makungu hanyuma leta y'u Burundi canke inzego zibijejwe zo mu Burundi zigaheza zigafata ingingo zibereye cyane cyane kuba byakorewe hanze mu bakora cyakora ibintu bya diplomasi kuvuga ubushikiranganji bujejwe gufasha kuri n'andi makungu bagaheza bakavugana n'ubundi bushikiranganji nkabwo burimo icyo gihugu hanyuma bagaheza bakavugana ingene abakoze nk'ayo mabi bohanwa ishema amasezerano ubundi bushobora kugirirwa kugiranira n'icyo bihugu cyangwa n'icyo gihugu byabereyemo ariko kandi mu byo bita cooperation judiciaire internationale bufatangane ibihugu mpuzamakungu byerekeye by'ubutungane ari urwego bita mpuzamakungu rw'igipolisi bita Interpol Interpol nayo rero igakora irifate uwakoze ayo mabi kandi ihanwe ahanwe yisunze amategeko hariho n'igihe tuhora tubona abakore babi mabi bashobora gutahukanwa mu Burundi bifashijwemo n'iyo Interpol OIM imisefu atwese nk'amashyirahamwe ONS wetonfere n'ayandi kora mu cyo kibazo tugafashanya kugira ngo abashikiwe nayo mabi bashobore gutabarizwa cyangwa gutabagwa akiri kare
murakoze ni nacho kintu gihambaye mu kwimenyekanisha kugira ngo abantu babamenye babiture turafise n'uwitwa Elia Maseka Elia uratwumva
yego mwiriwe neza ndabumva
amahoro
namahoro neza namahoro y'Imana namwe abane namwe
twese
amahoro neza
amahoro neza mutumire namahoro
amahoro neza amahoro Imana iguhezagire karibu
namwe baheza kumushimisha asante
amen
Elia ubona iki kibazo none cyotorega umuti gute kumbura aho mu karere uherereyemo yo bari muri Congo sinabonye neza telefone zawe ariko iki kibazo kifashe gute ubona inyishu yo bariye
ndi mu gihugu cya Congo niyo ntansanzwe ndangurira imirimo yanje murakazi kudandaji yego abanyagihugu benshi barahura n'ibibazo kuzerekeye kudandazwa umutumire nyakubahwa abuze yuko ngo ari amashyirahamwe bashinze amakoperative y'abarozi me kubirika ayo makoperative batuyashikana mu ntara nawo ngo abanyagihugu bato kugira ngo bashobore kubona kuronga ubuzima oya yavuze ngo batamwe mu Rumonge n'inyanzarake kubereka ayo mashyirahamwe batora dungana mu ntara zo hagati mu gihugu nabo bona mu gihugu cyo hagati nta burobyi buhari kandi kindi kintu nacyo abantu baba jene pito pardon bagenda bakabahimiriza bagakora yani izindi proje harimo zina ni makoperative kubereke ibintu byereke ibyangombwa ubu mu Burundi dufite ikibazo amasepejeri ya ile nani komino nani ya sepejeri ya kralak ugiye muri pase ikibazo ntazo baronga ugasanga nu agiye kurondera sepejeri nani ndetse pase ugasanga musaba amafaranga y'umurengera adashobora kuyaronga mwayo mafaranga rero ukadusanga mwayo ujya mutaye yarasize ukadusanga nta nyungu abironkamo iyo byose nizo ngorane usanga abanyagihugu twebwe bato turonka ariko ku mugihe cyo wamaze gushyika inyuma y'igihugu ufite ibyangombwa ukitwara neza nta kibazo nta ngorane ugira ngaho ahantu ukunda kugirira ibibazo ni mu gihe ushobora gushyika ahantu uzawukora ugasanga nta buserivisi bw'icyo gihugu gihari n'usanga bajya abanyagihugu bagira ikibazo bamaze kugira ikibazo rero niho dusanga baba bashikanye bakababwira ati mwe mugende musubira mu Burundi harabo usanga bafite ibyangombwa n'abandi batabifite kubera uraraba kuguma impande y'umuryango ugasanga umuryango nawo uzokwitwa n'inzara ukamera kujya mu nda yuko udakurondera ubuzima je natembereye i Tanzania ndahazi siture abarundi baba i Tanzania bakunda guhura n'ibibazo byinshi cyane rwose naho uja kwitwara nawo usanga icyangombwa cyaraheze ukagenda ukamubwira ugashyika mu buserukizi bwa Ayikigoma bakabona ko umengo ntacyo umaze aho hose ucite ku mupaka wajya mu mabanda bakagufata nabi kandi abantu baba bagufata nabi ni abantu b'iwacu b'abarundi abo ugiye kugira bakuvugire ugasanga natwe tugize ibibazo Ejo nusaba leta y'u Burundi ifo kwanza yicane yumvirize ugwaruka cyane cyane twebwe ndikwebwe Burundi twebwe Burundi bgeje niba twumviriza natwe tuzobona igihugu gutotera imbere amafaranga zuba dukuri hanze aza kubaga igihugu cyacu ariko ibintu byo kuvuga ngo amakoperative ngo ngwarateye imbere bashobora guhereza n'umutari na w'imiliyoni nka 10 z'amarundi maya amafaranga ugasanga nta kintu ugasanga natuyakuyemo niba ubona ugwaruka gwishi ureka guza gufata amafaranga y'ingurane ukaza kwandira ubuzima hanze uko urabizi mu muco w'ikirundi utarondeye uzovuga ngo papa wawe ngo wafite amafaranga menshi mazompako apana uragenda ukarondera ivyawe hanyuma ni wandera ivyawe ukabwira umuryango ugenda arahezaje wa murugo ufashe umuryango tugira amahoro
urakoze cyane yego ngerageje kugaruka kuri bimwe mu byo bashikirije hariho ikijanye n'ubuserukizi mu bihugu bimwe bimwe bubuze ibigo byarabaye mu bihugu by'abarabu ariko ubuserukizi ubu busigaye buhari icyo nyine ndumva cyarakemutse mu bihugu by'abarabu mugabo nibyo koko mu buserukizi yo budahari abagiye muri ivyo bihugu barahagorerwa baragira ibibazo wavuze ku kijanye n'impapuro impapuro z'ingenzi nazo nyine ziba zigoye cyane kumbure umetre prime arashaka kukigaruka ko akavuga icokorwa cyane cyane ku mipaka tukumva yuko naho nyene hovugwa mu masegonda make icokorwa metre prime
murakoze cyane icokorwa imbere ko ndakivuga agomba mpe umuco cyane mwinshi Elia Maseka muri ko ngaje kuvuga ndambwira nti bike ahije kuvuga cha makoperative iki kimwe cha makoperative ahije kuvuga ngo ntari kora kitahura neza nshiza cyane bisanzwe abarundi benshi bamenyereye kwibako no kwikorana ariko kuri tebe burundi yaciye muhora witwa makoperative gashira ku politike yo guteza imbere makoperative si bibi yuko abantu borose ingurane bisanzwe ko habonetse n'amabanki y'ugwarukana y'abakinyizi atanye ingurane kugira ngo abantu bagiye hamwe bayisabire hamwe hanyuma bakorere hamwe ikibazo si cy'amakoperative ahubwo ikibazo ni icy'uko abarundi benshi ntibashaka gukorana n'abandi ngo wese ashaka kwibako kwikorana ugasanga rero nicyo gituma cashima genda wenyine anyororombye atanumwe abizi mu bihugu byo hanze ntiyanahanuje ntiyarasabye n'inkaratasi kugira ngo agenda zishise ngo arabe kazikwije hanyuma rero agaca afata ingingo yo kugenda wenyine mugabo je nibaza yuko ivyo onyi arivyo birimwo no vuga nti imiriho myinshi canke ngo intambamye myinshi usomba aho abantu bogenda muri banke bagacura ingurane bagakorera hamwe bari muri koperative kuko turabona hari aho ahandi henshi babikoze natwe nk'ishyirahamwe ONS bityo mvuze twavuze ko twabikoze kandi hora n'andi makoperative duhora tubona menshi mu Burundi ariko arakora yiyungunganya yasabye ingurane mabanki kandi ubunya ayo makoperative akabateye imbere kandi akaba ariko aratera imbere cyane ntabwo nshiravuga rero ngo dukuberane ngo makoperative ngo oya arafise akamaro kadasanzwe ahubwo kutaja mu hugo n'ubuhombe kutaja hamwe n'abandi ni bibi cyane ahubwo umuntu abahombye ahubwo ayo makoperative nyine niyo ariko aratuma abariko barashutse agapima ko kugenda guhishwa mu ibyo bihugu badafite na byangombwa ariko arabatuma benshi barabibonye bati reka rero twebwe ko bitugoye kuronka inkaratasi z'inzira twe dufite izindi ntambamye reka tugume ngaha mu gihugu dukorere ngaha tuje hamwe tugire amashyirahamwe tugire amakoperative amatwe dukorere hamwe gutyo tuzotera imbere kandi amaze kuyumvira gutyo bageze kure byerekeye rero imipaka n'inkaratasi z'inzira n'ibiki icyo kibazo twamaze kucyishyura cyerekeye imipaka twamaze kuvuga neza yuko ku mipaka Uburundi buhana cyane cyane ya Tanzania na Congo ndetse Uburundi yarekeye kuhashyira nk'ishyirahamwe ryacu ONS Wetu Fresh umaze igihe twisaba ko iyo komeza kuhashyira by'ukuri kwacungira neza cyane kandi irabikora kugira ngo by'ukuri ibikore cyane gusumba uko biri n'umunsi kuko dusanga hariho
akanya katubanye gato cyane umwanya uri kurahera ariko ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane kandi hari n'ibibazo byinshi tutashoboye gushika ko bijanye n'abatwagwa bari mu mahoteli mu bubari n'ibindi twizere ko tuzobajya kara mukongera mukagaruka tukabishishikara ko uyu mwari ko murumviriza yari Maître Prime akorera mu gihugu cy'u Burundi akaba ayobora ishyirahamwe ONLST ndabashimiye mwese mwateze amatwi iragijwe rya Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi mwari kumwe na Ohia Nitanga ishaka nishimire Nadia Tamu ubuhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaterereye murakoze.
Nshimiye mwe mwese mwateza amatwi radijwi rya Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi mari kumwe na Ohyani Tanga ishaka nshimire Nadia Tamubinga bw'ivyuma namwe mwese mwaterereye murakoze.